Ubwa mbere nuko ibyo umunyamabanga mukuru byose yavuze nta na kimwe Burundi twebwe nk'abategetsi b'Burundi tubona kwa ico. Nibaza yuko uyo munyamabanga mukuru twigiye tubonana naramubwiye yuko yo Simba ibujumbura akaraba ibikorwa ibujumbura mugabo gushura umunsi ntaraduhe inyishu mugabo akaguma yandura ibihuha bica hirya no hino. Twebwe ugwaruka rw'imbonera kure yavuga narababwiye kuva kera iyo babivuga nkuko babitanguye uno munsi mu Burundi abariho ingorane. Twebwe rero mu Burundi rwaruka rw'imihari yose cyangwa imigambi yose imeze neza rufashwe neza kandi twebwe abarongozi turashima nyifato ya imigambi ingaha ibujumbura cyangwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Ariko
ngo yuko ibyo mu byandiko yavuze birateye isoni aho bavuga yuko abarundi imiliyoni 8 bose bari ku musego wa malaria. Mega umurundi yo bari korakora ninde naze rero atiye agashambara aze ngahe ibujumbura yirabire ibikorwa abarundi bari korakora nawe niho yovuga ibyo avuze
ariko
ngo yavuze je ariko yingwe
ariko ngo nta mwotsi uboneka inzu itari kwirasha muramaze kuraba neza ko mu mbonera kure atabantu bakora ayo mabisha abantu bavuga
si mu mbonera kure mu barundi bose canke mu bane igihugu bose nta mwonga uburisato ibidahizwe nukuvuga rero hari uwicho wakwikika mukiza uyica nk'ahandi utavuze ngo imbonera kure murazi ibi twatangwe ibyitwa ngo vyatwaze manda batangwe kuvuga ngo imbonera kure mu zigo zikuru ku zigo kure kwari gutegura ingene umuzo w'iyo inselection uba uno munsi rero twebwe muri leta kandi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose cy'u Burundi itubona abo aza kutubonera mu nkono twebwe tutibonemo nukuvuga rero bafise umugambi wundi banyegeje urumva no musere ko tugira ngo manda ya kane twebwe tumaze imyaka 4 itatu ngo tuje mu dutukeje matora bashaka ko tukuvuno munsi duje mu kiringo cy'uguharira manda ya kane ndega baremeye manda ya gatatu
hari amakuru atangazwa bavuga ko kwigirekezo gicenda cy'uko kwezi kwa gatatu hatekanijwe inama mpuza makungu ijeje umutekano ikaba mu bintu izo kwiga ikibazo cy'u Burundi mbega muba muramenyeshwa ikintu kizovuga ku Burundi.
Twebwe twaramubwiye twarabonyakanye kubonana n'uyu munyamabanga mukuru twaramubwiye ibi kintu cyose kizofatwa abarundi tutaterereye ibituraho kandi twaramubwiye yuko neza yuko umuntu twebwe twabonye ko dashobora gukorana akazosubira kuvuga ibyere ku Burundi ibyo nibituraho twebwe turi gucigenga turi mwishyamwe muzamakungu nk'ibindi bihugu dutegezwa gusonerwa nk'ibindi bihugu rero kuvuga rero naze ngaha arabi ibyo avuga arabi ko bisanga nga mu gice cyose
umukuru mushasha w'umuhari Senare de Charles Nditije yatangaje ko umuhari wiwe uzokoresha ingufu kugira ngo ugondoze leta ya murimo leta ya Perezida Pierre Nkurunziza. Urundi buriteguriye guhangana n'uyo muhari mu ngufu uzokoresha izarizo zose.
Ndakubwira bacu mwari mu Kirundi ngo mukobwa wike yabwenge babonye ibicu birenze avuga ngo ni inkangara gije mu rugiwe nibaza ko aribyo ariko arakora kuko turamuzi kare aho bavuga ngo hakubyara bitinyo byara ntibineshwa urabona ko yari ya aho hari nibaza ko atamurundi numwe yosubira kugira ubwoba bw'abo bantu abo bantu ntaco bamaze kuko bo nyene ubwabo umugwi wabo nta numwe ashobora kuvugana n'uwundi uko bibasanzwe nayo bivuze kwakira bya mbere nuko rero twebwe abarundi musubiye kurabinze mwavise leta mwitore mwavise abategetsi mwitore kandi mumenye ko atakintu na kimwe kizobahungabanya ku myaka 5 mwabatoreko abene igihugu nibareme ahubwo baje kukivi kugira ngo yishwe n'inzara kubera uruzuba na kimwe
mu majabo make cyane gose mu kanya gatoyi uyu mukuru muhari Senare de Charles Nditije yahora akomoka mu gambwe ipona kabari ku rundi ruhande rwa ipona rutemewe n'amategeko mwavuga kiriye gute mu mwebwe mu gambwe ipona
ni nashaka kubakosora bwa mbere yahora ari mu ngamo za Scan Ipron kuva mu 2015 yagiye mu runani rwitwa Senare abo rero so badasigara kuko bagwanije badasigara ivyo arimo ivyo ariko arakora nuzo bibaza mu ngamo za Scan Ipron na rimwe ni ivyiwe bigatwe kiwe mbere umurazi ko yahora ari muri biro bikuru by'umugambwe baramutwara bamwe bo muri kuradere ya habitation ubu nabo nyine baramutaye nka kanuko twebwe rero urabaza iby'umugambwe ibaza umukuru w'umugambwe twebwe abo ntacu dusangiye ni hamwe ibirunge bitarunze nyuko nurunga runga ntacu dusana nawe.
Vice Perezida wa mbere Burundi Gaston Sidimo murakoze cyane gose kukanywa duhaye
murakoze namwe kuri kumbaza ibibazo.